Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 88 ibice bitatu ya radio inshuti ya bose FM 104 ibice bitatu Ijwi rya Amerika mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu ntara ya Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi riyobora. Kuri internet turi kuri www.radioyacu.com. Mwadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi ba Radio Ijwi rya Amerika aho muri hose. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, njye basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru dutegura tukanabagezaho duhereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika gukwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Mu ntara ya Gitega mu Burundi, abarimu bahoze ari abayobozi b'amashuri bafite impungenge ko bazakurwa ku rutonde rw'abakozi ba leta kuko batakorewe ibarura nk'uko byagenze ku bandi barimu bose.
Ndabona inkuru nyinshi zivuga yuko birasanzwe meze azocaba kugenzwa uko cyagenze ro kontrole, hanyuma abatisasumishije bagaca bahagarika imishahara yabo.
Uwo ni umwe mu barimu batabaruwe. Cyakora uyoboye urwego rw'uburezi muri komine Gitega arabahumuriza akavuga ko nta mpamvu zatuma batabarurwa kuko amabaruwa abaha akazi atazatinda kubageraho bakabona uko bakorerwa rusansoma.
Gusa na rimwe bafise bari ku kivi turabazi ko bariko barakora botekana, nibaza yuko atangorane zizohaba.
Uwo ni Nepomuse Ndayavugwa ushinzwe uburezi n'inyigisho muri komine Gitega. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yakiriye Minisitiri w'Intebe wungirije hakaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ethiopia Demeke Mekonnen, asaba leta y'igihugu cye kuganira n'ubuyobozi bw'intara ya Tigre. Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi wafashe icyemezo cyo kutazacunga amatora ataha muri Uganda kuko inama zatanzwe mbere zitigeze zubahirizwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo ari mu ruzinduko i Paris mu Bufaransa. Mu biganiro agirana na Perezida Macron harimo ibibazo by'ubukungu n'iby'umutekano. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya ntimujye kure ya radio yanyu. Amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yakiriye Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ethiopia Demeke Mekonnen, yasabye leta y'igihugu cye kuganira na Tigre. Iyi nkuru murayigezwaho na Thomas Kamirindi.
President Museveni yakiriye Ministri Mekonnen mu mujyi wa Gulu mu majyaruguru ya Uganda. Nkuko ibigo ntaramakuru bitandukanye bibyandika, ni mu rwego rwo kugerageza kuba umuhuza hagati ya gouvernement ya Ethiopia n'iyi ntara ya Tigre. Ibi bigo ntaramakuru bivuga ko Tigre nayo yagombaga kohereza intumwa muri Uganda, ariko ko batazi niba zishobora guhura n'iza Ethiopia imbona nkubone. Perezida wa Uganda n'umwe mu bategetsi ba Afrika bafite impungenge ko intambara yo muri Tigre ishobora gukongeza Ethiopia yose n'akarere k'ihembe rya Afrika, nyuma yaho ingabo za Tigre zimariye kurasa muri leta ya Amhara, imwe mu zigize Ethiopia bituranye kandi na Tigre, no mu gihugu cya Eritrea nacyo gihana imbibi na Tigre. Imiryango y'ubutabazi n'iy'uburenganzira bwa muntu yemeza ko iyi intambara yo muri Tigre irimo yoreka imbaga kandi irimo yirukana n'abandi bantu ibihumbi n'ibihumbi mu byabo. Umuyobozi wa Tigre Depression Gebremichael yasabye umuryango w'abibumbye n'Afrika yunze ubumwe kwamagana guverinoma ya Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed, yemeza ko ariyo yashoje intambara irimo kwangiza ibikorwa remezo nk'uko abyandika biri mu ruganda rukora isukari n'urugomero rutanga amashanyarazi muri Tigre. Naho leta ya Abiy Ahmed iratangaza ko yigaruriye undi mujyi wo muri Tigre witwa Alamata, uri muri kilometero 120 ya Mekele, umurwa mukuru wa Tigre. Yemeza ko ingabo za Tigre zawusohotsemo zitwara n'abanyururu ibihumbi 10, leta ntabwo isobanura abari bo.
Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi ntuzacunga amatora muri Uganda mu mwaka utaha. Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi ntuzohereza indorerezi mu itora rya perezida rizaba mu kwezi kwa mbere muri Uganda. Umutegetsi muri uwo muryango yabivuze uyu munsi kwa mbere, nyuma y'uko hinubiwe ko inama zatanzwe n'indorerezi mu matora yabanje kugira ngo abe mu buryo butabogamye zitubahirijwe. Ku itariki ya 14 kwezi kwa mbere, perezida Yoweri Museveni w'imyaka 76 azahangana na Robert Kyagulanyi ukiri muto wamamaye mu muziki wa pop n'umunyamategeko uzwi cyane mu izina ry'ubuhanzi Bobby Wine, unabonwa nk'uzaba hafi cyane ya perezida uri ku butegetsi mu guhatanira intebe. Muri aya matora kandi abazatora bazanahitamo abadepite. Itsinda ry'indorerezi mu matora IOM ntabwo rizaba riri mu matora muri Uganda mu 2021. Ati Rio Pacifique ambasaderi w'ubumwe bw'Uburayi akaba n'umuyobozi w'intumwa muri Uganda yabibwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters mu ibaruwa yanditse. Yavuze ko hajya gufatwa icyemezo cyo kutohereza indorerezi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi warebye niba Uganda hari ibyo yagezeho yifashishije inama igihugu cyagiriwe n'intumwa z'uwo muryango mu matora yabanje. Uwo muryango wohereje abantu 94 gukurikira amatora aheruka kandi bamaze mu gihugu amezi agera kuri 3. Nkuko raporo y'uyu muryango ya 2018 ibivuga, nta na kimwe mu byatanzweho inama n'indorerezi zoherejwe mu matora yo mu 2016 cyashyizwe mu bikorwa. Muri ibyo harimo amavugurura yo gutuma harushaho kuba ubwisanzure mu bashinzwe amatora, kudakoresha ingufu zirengeje urugero ku ruhande rw'igisirikare no kurushaho gukorera mu mucyo mu gihe cy'ibarura ry'amajwi. Umuvugizi wa guverinoma Ofwono Opondo n'umuvugizi wa perezida Museveni Don Wanyama ntibabonetse ngo bagire icyo babivugaho. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo ari mu ruzinduko i Paris. Mu biganiro agirana n'abategetsi b'u Bufaransa harimo ibibazo by'ubukungu n'iby'umutekano. Nanone Thomas Kamirindi.
N'ubwa mbere Mike Pompeo asuye Ubufaransa ku giti cye usibye ubundi yajyanyeyo na Perezida Trump. Yahageze kuwa gatandatu ahita atangaza kuri Twitter ati biranshimishije cyane gusura Ubufaransa, inshuti ya kera kurusha izindi nshuti zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubufaransa bwo bwatangaje ko bwemeye kumwakira ari we ubyisabiye kandi bwabanje kubiganiraho n'ikipe ya Joe Biden watorewe kuzaba president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi ministre Pompeo araganira na mugenzi we w'Ubufaransa Jean-Yves Le Drian, nyuma yaho arakirwa na president Emmanuel Macron bombi mu muhezo. Nkuko itangazo rya Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ribivuga, ibi biganiro biribanda ku mugambi President Trump wo kwihutisha gutahura ingabo za Amerika ziri muri Afghanistani no muri Iraq, kurwanya iterabwoba n'ejo hazaza ha OTAN, umuryango wa gisirikare w'ubutabarane hagati y'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja Atlantika. Paris ni intambwe ya mbere ya Ministre Pompeo mu rugendo rugomba gukomereza no muri Turikiya, Georgia na Israeli. Aha muri Israeli aho agomba kuzagirana inama na Ministre w'intebe Benjamin Netanyahu, bari kumwe na Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Bahrain Abdulatif Al-Zayani. Pompeo azava muri Israeli akomereza urugendo rwe muri Emirati z'Abarabu Zunze Ubumwe. Iki gihugu n'icya Bahrain biherutse kunga umubano no kugirana amasezerano y'amahoro na Israeli. Pompeo azasura kandi na Qatar na Arabia Saudite mbere yo kugaruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Thomas Kamirindi, urakoze. Nshuti z'Ijwi ry'Amerika, hari aramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi, andi turaza kubabagezaho mu biganiro byacu biri imbere. Murumva rero Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika niyo agiye gukurikiraho duhereye mu Burundi. Mu ntara y'Igitega amakenga ni menshi mu barimu batakorewe rusansuma iheruka gukorerwa abakozi bose ba Leta. Abo bigisha bavuga ko babwiwe ko batarebwa n'iyo rusansuma kubera ko batarabona amabaruwa ya Minisiteri y'Uburezi abagenera aho bakorera. Abo bigisha n'abahoze ari abayobozi b'amashuri, abandi bahoze bakora mu matsinda yarashinzwe gutegura amatora, ubu akazi kabo kakaba kararangiye. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi, murayigezweho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Abarimu batakorewe rusasuma n'abahora ari abayobozi b'amashuri babogojwe muri ayo mabanga baca barungikwa kwigisha ku mashuri n'ubuyobozi bujejwe indero muri komine ya Gitega. Abandi bafise amakenga yo kubona batakorewe rusasuma n'abahora ari abakozi bo mu migwi y'amatora mu makomine no mu ntara. Uno munsi akazi kabo kakaba karaheze, abo nabo abenshi muri bo bakaba baciye basubirizwa mirimo yo kwigisha bahora bakora. Umwe mu bahoze ari abayobozi uno munsi yarungitswe kwigisha avuga ko bababwiye ko batabagira rusansuma kubera ko batararonswa makete nyezina y'ubushikiranganje abemeza bo bakorera.
Naho imbere imirimo nari mu directeri uvuye mu directeri cyasaba reflectation hanyuma akagushyira ahandi aho wigisha. Iyo sansuma icitamwo uca wumva rero uti none iyo sansuma nayo ko iyo sansaba ari ku kazi, tube turi ku kazi ukwezi kuraheze ndiko ndigisha ngaha. Iyo kisasumisha Dirigiteri urabona ni wasasuma umushefu de service ni wasasuma umugabo uyo yaronsitegekirwe muri dese aso chef amutwara abagati abo banza mu arindi n'atwarindira ntituzi gushika cyaje kera tararonka makete aturunga kiyo tuja gukora cyavuga ati banza muri indi.
Uwo mwigisha akavuga ko bafise amakenga ko bazohava badafatwa nk'abakozi ba leta kuko mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta bavuze ko uwo batazosansuma azocava ku rutonde rw'abakozi ba leta.
Kandi turabona inkuru nyinshi zivuga yuko birosanzumeze azocaba kugenzura ko cyagenze ro controle hanyuma abatisasumishije bagaca bagarika imishahara. Kuvuga rero twebwe ntibona jo hagara no musi cyangwa tuzuba tubaye abantu mwisanzwe twaye twara abakozi ba leta dufite matricule ministri bashasha simbona igituma kwa no dusanzwe.
Nepomuseni Ndayavugwa umuyobozi w'indero muri komine ya Gitega imbere y'ibimenyeshamakuru bikorera mu ntara ya Gitega aremeza ko ico kibazo bakizi gushika ku rugero rwo hejuru. Uwo muyobozi akavuga itegeko kutabasansuma ryavuye hejuru.
Yego nivyo ababigisha turabazi hari abahora arabayobozi mu mwaka w'ishure warangiye mu uyu mwaka w'ishure bakaba baheruka gusubirizwa abo o hari haho twari twiyumviriye tubona harakazi turababwira ko boshobora kuza kuba bararindiriyeho kugira ngo ntibicare kandi hari abana b'igihugu bakeneye kwiga turazi ko bariko barakora ariko kuva ikikorwa cya rusansuma gitanguye harabonetse icyo no kwita ko ari ntumbero twahawe n'ubuyobozi bw'indero mu ntara nabwo twizera ko bwari buyikuye mu buyobozi mu bushikiranganje. Iyo ntumbero yavuga yuko abo bantu batararonswa amakete ko bobanza bakabangira kuba rosanse kugira ngo bazobe rosanse ayo makete yamaze gusohoka bayafise. Twarijejwe yuko amakete mwiyindwi azoba yashitse forema ikibazo cyabo kirazwe. Hariho n'iyindi migwi y'abantu itaraheza kuba rosanse na cyane cyane nk'abagwaye bari mu bitaro abo twasabwe kuzorindira ko bakira hanyuma bakaza ku kazi kugira ngo bashobore kuba rusanse n'abandi bakirindiriye sabo bahora arabayobozi gusa hariho abahora bakorera mu nzo za mw'iyo migwi jeje gutunganya amatora abo nyine bari mu mugwi wasabwe yuko ubura bandigwa ko kuba rusanse botekana borema bakaguma ku kivi mw'iyi minsi ndazi yuko nk'uko twabyemerewe amakete yabo azosohoka.
Ku makenga abo bigisha bafise ko bazohava bakugwa ku rutonde rw'abakozi ba leta urongoye indero muri komine Gitega arabahumuriza akavuga ko ata mpamvu zotuma batasansumwa kuko amakete abarungika ku mirimo azote bakabashikira nabo bagaheza bagasansumwa.
Nkuko twabibwiwe nivyo utazoba rusanse bavuze yuko mu gitigiri cy'abakozi ba leta tazoba arimo ku kibazo cyabo kizwi nizera ko batazohava bavuga yuko rusansuma yarangiye batabaye rusansi kuko nta kosa na rimwe bafise bari ku kivi turabazi ko bariko barakora botekana nibaza yuko atangorane zizohava.
Nepomuseni Ndayavugwa asaba bigisha kutitwaza ayo makenga kugira ngo bakora akazi nabi ivyo hava bigira ingaruka mbi ku baregwa. Uwo muyobozi akamenyesha ko naho bakuwe mu mabanga bahoramwo bakira abakozi ba leta kandi bahembwa ku kwezi gutashe.
Mu kwezi guheze turazi yuko bazoguma bahembwe. Urumva rero nta kamaro kuko nubwo baba bagize amakenga boguma mu nzira baza barabaza ibyo ari byo ugasanga abana biriwe batize mu iki gihe turimo twiruka n'umwanya. Ni byiza yuko uwariwe wese arindira ku kazi ko kanatsinda naha bayabaye de komisiyone agumara umukozi wa leta. Abayakuwemo abayasubirijwe mu mabanga yo kuba umuyobozi agashigwaho aho ashobora kubana nyarangura iyo mirimo kugira ngo ashobore kuyirangura ku kwezi guheze turazi yuko baguma bahembwa. Ntabwo twifuza yuko yoza kujya imitsi abandi kuko ubutakoze ntabakwiye no guhemba.
Abo bigisha batakorewe rusansuma basaba ko boronswa vuba amakete nyezina abarungika ku mirimo gutyo bakoregwe rusasuma babone gukora umutima uri munda.
Desiratunga Imana urakoze. Tujyana neho muri Tanzania aho abana bitwa ibinyendaro badahabwa imfashanyo mu nkambi ya Nduta. Ni mu gihe ibyo bagenewe bihabwa umugabo aho guhabwa nyina w'umwana. Abarera abana bonyine baratakamba ngo iki kibazo kibonerwe umuti. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Tanzania James Jovin yagiye mu nkambi ya Nduta aganira na bamwe muri abo.
Arazona gaha mu nkambi ni benshi kandi n'abazo barira mu Burundi ni benshi. None kubera iki umukuye ko ingazi giye gujya mu kase kandi nyina hari. Kubera iki uto uwo muntu ari uwo mwana kamurera. None basi je hari kintu cyane ya makenga. Ko yamusize kuri se umwana uhungutse uramutorera ibintu byokunda. Mbese bavuga yuko icyambe gikene wari fishimba. Ugacake nani tresifika nakajya gapapura go hakubita ko gugende kwa makazi. None wabibuze iherezo ryo birihe. Nkifishi y'umwana ibuze wapimishirije ko kajya ko kucandagira ko ndazi kashira kuboneka. Iyo gupimishiriza ko niyo idakunda kuboneka kuko irashobora gusigara hehe ku bitaro. Se ujya mwana buke muyinga kuko ibintu byo kubyara bugyazi n'ingorane nk'abantu babaye hari ababacera byashitse turavana bivanye n'umugore wiwe cyambyana se wuyu ava mu gisuru none bamaze kumushyira kurumba azohungukana ifomo y'abantu batandatu kuko afise umuryango wa batanu cyane nje mungukane umuryango wa bane kuko urumva umwana amaze kuja kuri isi urumva azomuhungukana naye tumaze kugera mu Burundi je nkahungukira mu yinga ko je ndi umunyamuyinga umwana azoshafashwa gute kifashanya izoyatwaye se kandi afise umugore umva je nakenera gutora injya atumwanda mufashisha ndashaka ndamufasha gute urya nimba se wari mu yinga basi nawe amaze kugenda kuko azayifite umugore wazavuga ati naha murezi ibintu bindaba nta kuntu ndi bumufashe ya mahera ya wa mwana zo barose nifashanya ya wa mwana bizajya wa mugore wiwa mwana undi nje ndanda muze je nyene si je nzohangayika byose nicyo kimwe n'undi ntacha bakoze icyo rero nicyo kibazo abantu benshi bafise none ko mwana bize kuri se ejo bigashika nkataha mungu kanye umujyango basi nakuye mu Burundi je nakuye mu Burundi abana batatu na je wa kane basinze basubira nayo kuko se aho twaravanye ndabarere abana bo nzoampungukanye kuko nkuye sino muhasanganuko abana bo nzoampungukanye se bahungukana ifomo umva ndaca ndabarera gute
maze gushika imbere bace baratwerekeze dutera tujya na rifise umwana no shika photos maze kugenda baradufotoreye mugani tumaze kumara bacavuga ati hari ahantu twari guca kugira tuze guca turonka na nyama fomo y'abana ibyo bacavuga ati ni dusubire mu kindi mu cyo gihangare cy'ambere turindire aho abandi barindiriye baduga igifomo y'abana kandi n'ubu niyo fise iyo uwo mwana yari kenewe ntiyagiye twaserere nze guhera ryari higeje tuvuga ati nibaduheze amafomo bari kwabo bana n'ubu ntacapuyemo n'ubu tumbere sanze ariho nkishika twagiye turakibaza avuga ati ntigikunda byarinze bidusimba ati nzo fomo ntaje turonka mpaka tuduze muri gipaca atahige ntuzari zoherera mpaka Jesse nzi kibazo umwe nk'uwo mwana ari hamwe bo cyamuduza ego ko yarageze mu mezi 5 n'inusu bo cyamuduza atariko bompizonge Tabe nagomba nyene yuko iyo fomo no yironka iri ku mwana nico nagomba kugira aho ndoze ndajya hose ndoze ndatwara ifomo iri ku gitigiri gikwiye
nk'ikintu mbona nusaba nuko umaze umwana wamaze kumushira kuri se bavuga ati ava ngaha kujya ngo umenye aho umwana uzomutwara byonyine gusa mu bwifashanya y'umwana ukayironka kubugeze hari iza avuga ati umwana aho ndamufashije arafise se umwanya n'umwanya nzomutwara kwa se naha mu bwifashanya imaze gutora umugabo ifite uyindi mugore naho muzamugihurije kuko wa mwana undi azoguma bayeho na ahubwo byaba byiza guhaya afashanya wa mwana nimba ari amahera ukavuga ati umwana ndamufashe uko nimba ari yarasi ukavuga ati je nyina w'umwana ndayikoresha uko nkuko nibana mu rugo umuntu yosaba icyo kwera akabona yuko umuryango ureze nk'uyundi erega ikintu umuntu yosaba nk'uyu ndamuhaye se afise uya ntarakwiza umwaka afise umwaka basi agacayego na mukase umwana zabayeho nabi kandi ntazabayeho neza kuko hamwe no gupfa zopfa ahubwo byo babyiza agateka akabana n'undi wagakurikiranye kuko abana bazayemwe barahohoterwa kuko benshi bazohasiga ubuzima bubi mu uwo mwanya cyangwa bamwe bagira iki bagira n'ingorane byabyiza rero abana bagumye kuri nyina bakaba hano ifashanye mugaba akamenya ati abana timo turakurikirana base wabo cyo nosaba ko ni
Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ibyananze amateka ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa 11 nk'uyu munsi. Mu mateka habayeho twagiteguriwe na Venuste Nshimiyimana.
Ekwitariki ya 18 Ugushyingo umwaka w'1986 hashize imyaka 160 abahinde ba mbere bageze muri Afrika y'Epfo bari 345 abagabo 197 abagore 89 n'abana 59 baje mu bwato bwitwa Truro bwari bukomotse mu mujyi witwa Madras usigaye witwa Chennai wahoze ari umurwa mukuru wa leta ya Tamil Nadu iri hafi ikigobe cya Bengali mu majyepfo y'Ubuhinde bari bazamwe no gukora mu mirima y'ibisheke yo mu ntara ya Natal abazungu b'Abaholandi bajyaga gushaka abakozi mu Buhinde kubera ko abirabura bangaga kubakorera kubera ko benshi muri bo babaga bifitiye amasambu yabo yo guhinga abahinde bazanwaga gukora basinyaga kontaro y'imyaka 5 yarangira bagasubira iwabo ariko harabagumaga muri Afrika y'Epfo magingwa ya igihugu cya Afrika y'Epfo nicyo gituwe n'abahinde benshi cyangwa se bakomokaho muri Afurika yose ibarura ry'abaturage ryakozwe mu mwaka wa 2015 ryerekanye ko hari abagera kuri 1,300,000 biganje cyane mu mujyi wa Durban utuwe n'abaturage hafi 600,000 umwanditsi Zainab Priyadala uri mu gisekuru cya 4 cy'abahinde baje gutura muri Afurika y'Epfo avuga ko kugeza mu myaka ya vuba abahinde bagipfunwe ryo kwemera ko bakomoka ku bacakara baje guca inshuro akomeza avuga ko batangiye kubyemera ku buryo basigaye bizihiza umunsi ubwato bwazanye abakurambere babo bwahagereye mu isi yose kuvuga abahinde b'abanyafurika y'Epfo byibutsa Mahatma Gandhi wahamaze imyaka 21 kandi akahakura ubwizige n'imbaraga byatumye arangiza neza umurimo wo guharanira ubwigenge bw'Ubuhinde.
Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro byacu birakomeje. Hashize icyumweru ikibuga cy'indege mu Burundi gifunguwe ku mugaragaro. Abayobozi bashinzwe ubuzima bakomeje gukangurira abantu kwitwararika bakubahiriza amategeko n'inama bagirwa hagamijwe kurwanya ikiza cya virusi ya corona. Mugenzi wacu Frederic Mpundikije yaganiriye na Sylvain Nzeyimana, umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga mu Burundi, hamwe na Lionel Remesha wigisha muri kaminuza Alliant University mu gisagara cya San Diego muri leta ya California inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ufite uruhare mu gusangira amakuru n'abarundi ku rubuga rwa Facebook mu bijyanye no kwirinda ikiza cya virusi ya corona. Muganga Nzeyimana aratangira avuga ukuntu icyo kiza cyifashe mu Burundi muri iki gihe.
Burundi ikiza cya coronavirus kirahari ariko abagwaye basisikara batoranike, icyo nicyo twoshima kuko ibiharuro biri by'i Buraya numva biteye ubwoba. Twebwe ni abagwaye gushika ubu bari mu bitaro kubera iyo ndwara. Hari abaza baratogwa ko bagwaye mugabo kenshi usanga ari abantu baje bavuye mu mahanga nk'ubu ikibuga cy'indege cyuguruwe. Hariho n'abamwe bamwe bahora baza bavuye mu mahanga baciye nko mu gihugu cy'Ubushinwa cya Tanzania kitari cyabugaye imbibe, nubwo batumwe bagishyika yashobora gushika ugasanga mu nyuma basanze bagwaye. Ariko ngaha mu Burundi ibiharuro nuko birashimishije kuko tubonye kuva kiza gitangura hamaze kwitaba Imana umwe gusa, hanyuma n'abagwara baguma bakira gushika ubu abagwaye si benshi rwose. Ibiharuro ndikondagira ibiharuro by'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ni ibiharuro bihumuriza, ariko nk'uko bamwe bivuga akarandaho kase y'isi yose na twebwe ntitwoshe hagati mu ryinyo tuzaguma tugase. Ariko gushika ubu ku byerekeye coronavirus mu Burundi biracyifashe neza.
Murashaka kuducira ku mayange kuri ibyo biharuro bishikizwa muri iki gihe?
Ibyo biharuro ndashobora kubabwira gushika ubu amakuru turonka atangwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yerekana yuko abantu uno munsi bagwaye iyo ndwara bose hamwe ari abantu 62. Uno munsi abantu bagwaye n'abantu 62, abamaze kugwara bose muri rusange ni 612. Muri abo hamaze gukira 549. Ariko nk'uko ndababwiye abagwaye uno munsi ni 62 bonyine.
Ibyo ntibitegereye iriza gatima umuntu yihweje ukuntu icyo kiza kiriko kiriha inkumbi ahandi hose ku isi. Nk'uko mwabivuze ikibanza cy'indege mpuzamakungu cya Bujumbura caruguruye muri indwi, arabakenga ko icyo kiza gishobora kwiyongera ko hazoba hari uruja n'uruza rw'abantu.
Bakenga ntiyobura ariko ingingo zarafatwe kugira ngo tuzitire tutaronegwa. Ni ukuvuga umuntu kugira ngo ashike i Bujumbura azobanza kuba afite igipimo cyerekana ko yapimwe iyo avuye coronavirus igipimo kitarenza 72. Ashitse rero yongere cyo muri isolement, donc aho dushyira abantu kugira ngo tubacungere turabone ko atakimenyetso bagaragaza iyindi minsi itatu no kuvuga amasaha mirongo irindwi n'abiri kandi yongera pimwe agishika yongera pimwe kandi aheza amasaha mirongo irindwi n'abiri hanyuma niyaroye baguma yamukurikirana abajijwe amagara y'abantu kugira ngo atize ikimenyetso icyo ari cyo cyose umuntu aheze amenye umuntu yinjiye ryari igihe yapimwe ryari rimeze bite none ubunye ahageze bimeze gute ni ukuvuga ingingo zifatwa kugira ngo tuzitire tutaronerwa ariko ni ukutorindira tukaraba ukungene izogenda biragenda ariko gushika ingingo zafashwe n'inzu hanyuma ubunye abapolisi bajejwe imipaka icyo bita polisi de l'aire des frontières bariko baragirishwa imyimenyerezo bagirisha n'amaformasiyo kugira ngo babashe kutofata neza abo bantu abo mu gisata cy'amagara y'abantu nabone ariko baragirishwa bariko barigishwa kugira ngo bamenye kuraba ibimenyetso by'iyo ndwara bamenye no gukurikirana abantu bazoza bavuye hanze hariho n'urutonde rw'amahoteli bagize bazashikiramo ubu nta muntu azoshika wacashikira mu kibano cyangwa ugashika mu irabuno nyine azobanza kujya mu ihoteli ahazi bari kumwe n'abaganga barabafata akamenyetso afise hanyuma kandi bamupima agishika bakongera bakamupima asohotse muri iyo hoteli kugira ngo bamenye neza yuko atangwara yinjiranye
amakuru ariko aratangazwa muri iki gihe ni uko n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe n'abandi banye n'icyubahiro bari bamuherekeje mu rugendo bagize muri Guine Equatoriale nawe nyine yashitse yishyira mu kibanza cya wenyine iyo ngingo tanga ubuhe butumwa
ubutumwa bwa mbere jean shobora gukuramo ni uko iyo ndwara atawe igira umutwe ni ukuvuga iyo ndwara naho umukuru w'igihugu urashobora kuyirwara n'akarorero hari abakuru b'igihugu bo mu bihugu bya buraya barwaye icyo kiza muri Amerika mu Bwongereza nanjye wa mbere yarwaye iyo ndwara muri Canada umushikiranganji wa mbere yarwaye iyo ndwara ubutumwa bwa mbere iyo ndwara ntabigera umutwe naho umukuru w'igihugu urashobora kuyirwara kugira kabiri ni akarorero keza atanze avuga ati nta n'umwe ari hejuru y'amategeko amategeko mpuza wakunga ariko arafatwa uno munsi mu kurwanya iyo ndwara yerekeye twese waba umukuru w'igihugu waba umunyagihugu asanzwe ukingira abandi nimba wanduye iyo ndwara upimisha umenye ko uyirwaye hanyuma ukingire abandi ntiwanduze iyo ndwara ubwo ni bwo butumwa nabonye hanyuma kandi ikimenyetso cy'uko iyo ndwara bayihagurukiye mu Burundi
Professor Lionel Rebesha murabandanya igikorwa cyo gukangurira Abarundi cyane cyane ku nyandiko eka no ku makuru y'imvaho yereka icyo kiza mubandanya guha gusangira n'Abarundi mukoresheje ikibanza cya Facebook uruhara igikorwa mwagize ishobora cyarakoze n'ike mu Burundi twumvise ibyo bitigiri n'ibitigiri bito cyane rwose umuntu yihweje ukuntu icyo kiza cy'inganda ku isi hari ikintu mwibaza ko mwaba mwaratereye namwe mu zindi ngingo zifatwa n'abategetsi
egome icyo kibazo ni cyiza cyane kubera iyi ndwara yari yateye ya coronavirus COVID-19 ni indwara yari nshyashya kandi nta n'umwe azi ukungene ibandanya n'ubu abahinga baguma bayiga urumva muri icyo gihe twe twari twarazi yuko igihe yatangura bariko barigisha abantu bose ngaha muri Amerika no mu mihingo myinshi yo ku isi bariko baratanga impanuro y'ukungene abantu bo kwikingira aho rero niho twaciye tubanza gutangura kuraba ibyo bariko baravuga babivuga mu Cyongereza cyangwa mu zindi ndimi tukabihindura tukabigira mu Kirundi ku rubuga rwa Facebook kuko hariho abari kuri Facebook bashobora kuba batazi Icyongereza cyangwa Igifaransa neza ariko turavuga reka naho tugishyire mu Kirundi kugira turabe ko hoba hariho n'abandi twashikira igikuru ni ugufasha abantu kubahimbiriza abantu bamenye iyo ndwara kugene yandukira no kugene bo yikingira aho ibyo birafasha cyane kuko ngaha muri Amerika muri Center Disease of Control aba bagerageza kurwanya iyi ndwara ngaha muri Amerika eka baranafasha no muri Afurika no mu nyigisho batanga muri Afurika inyigisho za mbere zari kwikingira nizo babanje kwigisha hanyuma baranafasha ibihugu byinshi byo muri Afurika gutesta iyi ndwara gupima iyi ndwara urumva twebwe icyo twagira twarazi inyigisho ariko baratanga tugashaka kuzihimiriza kugira abantu benshi babimenye cyane cyane abakiri bato nibo bakoresha mu buhinga ngurukanabumenyi abo nabo kenshi ushoboye kubashikira bakabyumva bakanyurwa ibyo birashobora gufasha kugabanya ukungene rivanda kaka ya COVID-19 na rije mu banyagihugu.
Njoti zijwi ya Amerika ni kuri kiganiro dusoreje makuru yacu kuri isaha. Tubashimiye cyane mwese kuba mwateze amatwi. Nshimiye kandi abagenzi banjye bageze uhare muri ibiganiro aho banyereye hose mu ngo zabo n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma kugageza ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikoro ngari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi.